Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naramutse nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri no tariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri no saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ntangaze no kumugaragaro ko nshoje iyi kongere idasanzwe y'ishyaka iharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL ifashe icyemezo gikomeye cyo gushyigikira umukandida Paul Kagame.
Uyu ni Madame Donatire Mukabarisa, umukuru w'abadepite akaba kandi na perezida w'umugambwe uharanira ukwishyira n'ukwizana kuri buri muntu PL mu mfunyafunyo, atangaza ku mugaragaro umukandida azoserukira umugambwe wabo mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda mu kwezi k'umunani. Iyi nkuru cyo kumwe n'izindi zirimwo izerekeye igitero cy'iterabwoba mu Bwongereza turazibashikiriza mu kanya kari imbere. Mugume ku maradiyo yanyu. Ikariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana, amahoro namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika. Kigacishira hamwe mpuzamakungu ni cita kubana UNICEF catangaje kuri uyu w'Imana ko ari ngombwa ko abana bo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeri biga naho amashuri muri ibyo bice amaze imyaka ibiri yarugawe ku bw'iterabwoba ry'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Ibyo byashikirijwe na Marie Pierre Poirier, umuyobozi wa UNICEF mu karere ka Afrika y'Uburengero no hagati. Inyuma yaho agendeye muri indwi irangiye igisagara cha Difa kibiri mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeri hafi y'urubibe n'igihugu kibanye cha Nigeria. Muri ico gisagara cha Difa amashuri n'abigisha bama batewe na Boko Haram itumbereye kubuza abana kuja mu mashuri. Inyuma y'ibitero vya mbere vya Boko Haram mu mwaka w'2015 abigisha n'abanyeshuri baromotse barata amashuri ashika 1663 iyo muri ako gace imbere y'uko UNICEF ifatanije na leta ya Nigeri bagarukana ku mirimo amashuri 99 mu mwaka uheze wa 2016. Igihugu cya Israel na Senegal byongeye kunga ubucuti mu bya kidiplomasiya bwari bwaratosekaye. Ni nyuma yaho Senegal cifatanije n'inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi mu gufata icyemezo gisaba Israel guhagarika kubaka amazu ku butaka bw'abanyepalestina. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yarabonanye n'umukuru w'igihugu cya Senegal Macky Sall muri Liberia, ahariko habera inama y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byabo muri Afurika y'Uburengero CEDEAO harejo kuw'Imana. Israel yaciye itangaza ko igiye gusubira kurungika ubugiserukira muri Senegal, nayo Senegal yemeza ko izoca itora ko Israel kiba indorerezi mu muryango umwe bwa Afurika. Mwibuke ko Senegal, Nouvelle-Zélande, Malaysia na Venezuela biri mu bihugu byashigikiye mu kwezi kwa 12 cyemezo cy'inama ya ONU ijeje umutekano isaba Israel guhagarika kubaka amazu mu ntara y'abanyepalestina isanzwe iriko irondera kwigenga ikaba igihugu ubwacu. Ico gihe Netanyahu akaba yaciye ahamagara abaserukira igihugu ciwe muri Senegal na Nouvelle-Zélande. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, CEDEAO yemeje icyifuzo cya Maroc cyo kwinjira muri uyu muryango mu nama yabaye jo kuw'Imana nk'uko meje kubibabwira Imoromvia ku murwa mukuru wa Liberia. Mu byari bitekanijwe kwigwa muri iyo nama, abakuru b'ibyo bihugu bari kwiga ibyasabwe na Maroc kuva mu kwezi kwa kabiri kwinjira muri uwo muryango. Abakuru b'ibyo bihugu barashinze umurwi rero ushinzwe kwiga iyinjira rya Maroc muri CEDEAO ukazotanga ibyo washitse ko mu nama izokurikira. Mwibuke ko Maroc kimaze amezi atandatu cyemerewe gusubira mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Radiyo ya Amerika umuhari w'iterabwo wa leta ya Kiisilamu utangaza ko ari we wakoze igitero cyo ku munsi wa gatandatu cyahitanye abantu indwi gikomeretsa 48 i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza. Ni mu gihe umushikiranganji w'Ubwongereza w'intwaro mu gihugu hagati Amber Rudd nawe yatangaje cyo ku munsi w'Imana ku gipolisi cyemeza ko abagabo batatu bakoze ubwo bwicanyi babikoze kugatwe kabo. Ariko igipolisi cy'Ubwongereza cyaciye gishwiragira hose kirondera abandi bo babifatanije bafitaniye imigenderanire bakoze ico gitero 12 bakaba bamaze gufatwa bakaba bafashwe kandi cyo kumugoroba ku munsi w'Imana. Leta y'Ubwongereza nta mugambi ifise yo gutangaza ko igihugu gishizwe ku burugero rw'uko kibangamiwe n'iterabwoba ku rwego rurengeye ubwo hejuru, ni mu gihe kandi hari hayizindwi imwe gusa gishizwe ku rugero rwo hejuru inyuma y'igitero cyo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu cyabereye mu gisagara cya Manchester, aho abashika 22 bahasize ubuzima, abarenga 100 nabo barakomereka. Hano muri Leta Zunze z'Amerika naho ejo ku munsi w'Imana harabaye imyiyerekano mu bisagara birenga 135. Abari muri iyo myiyerekano basaba ko hakorwa amatohoza atahohe yegamiye ku bijyanye n'uruhara rw'Uburusiya mu myiyamamazo ya Perezida Donald Trump mu matora yabaye mu mwaka uheze. Iyo myiyerekano yitiriwe urugendo rw'ukuri yatunganijwe n'urunani rw'imirwi ishika kuri 17, harimo n'abakenyezi hamwe n'umurwi w'abademokrati bifuza ko ibintu bitera imbere muri Amerika. Iyo mirwi isaba ko hashingwa umurwi wigenga ujejwe gucungera amatohoza ariko arakogwa, kugira umenye nimba amatohoza ariko akorwa n'umurwi w'abashinga amateka afise ibyangombwa byose bikwiye byo gukora kandi ko ataho ahengamiye. Abatunganije iyo myiyerekano basaba kandi ko Perezida Donald Trump ashira ahabona ubutunzi bwiwe, ivyo Donald Trump akaba yarabihakanye akatari gake. Iyo myiyerekano ikurikiye yari yarabaye inyuma y'umunsi umwe Perezida yaraye yimitswe ku mugaragaro mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze.
Urakoze Louise ku makuru udushikirije. Buna n'umwanya w'amakuru uvugwa mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda. Imigambwe itandukanye mu Rwanda isa n'iyikomeye mu matora y'umukuru w'igihugu ibandanye gutanga Paul Kagame nk'umukandida mu matora yimirije mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Inyuma yaho umugambwe uharanira demokarasi n'imibereho y'abanyagihugu PSD ritangiye Paul Kagame nk'umukandida waryo kuri uyu wa gatandatu, ejo ku munsi wa Mungu naho umugambwe uharanira ukwishyira n'ukwizana kwa buri muntu PL ryemeje ko Perezida Paul Kagame ariwe azoba umukandida waryo. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza.
Ntangaze no kumugaragaro ko ishoje ikongre idasanzwe ishaka iharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL ifashe icyemezo gikomeye cyo gushyigikira umukandida Paul Kagame.
Ni madame Donatire Mukabarisa ukuriye abadepite icyarimwe na perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL mu mpina atangaza ku mugaragaro ko ishyaka rye naryo ryemeje ko Perezida Kagame w'ishyaka FPL Inkotanyi riri ku butegetsi nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa munani. Ibi bibaye mu ishyaka PL birasa n'ibidatunguranye. Ubwishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ryatangazaga ko rishyigikiye Perezida Kagame nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu byari kuri uyu wa gatandatu. Perezida wa PSD Vincent Biruta yari yabivuzeho.
Umukandida wacu ni Perezida Paul Kagame. Ntabwo dushidikanya ko n'indi mitwe ya politiki myinshi ari we izahurizaho.
Ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa buri muntu naryo ryateye ikirenge mu cya PSD. Abarwanashyaka ku mpande zombi bararata ibigwi n'ubutwari bya Perezida Kagame. Amarangamutima y'abarwanashyaka arasa n'ayagaragaye igihe Abanyarwanda b'impande zitandukanye bikoreraga ibiseke n'ibisanduku byuzuye impapuro bashyira Inteko Ishingamategeko basaba guhindura Itegeko Nshinga rikomorera Perezida Kagame kwiyamamariza gutegeka muri manda ya gatatu. Muri Kongere ishyaka PL ryagize kuri iki cyumweru baravuga ko bari barateguye porogaramu politiki y'ishyaka bafite na gahunda yo gutanga umukandida w'ishyaka ryabo cyangwa bagatanga Perezida Kagame. Byarangiye bemeje Perezida Kagame nk'umukandida wabo nabo. Ibi ni ibintu biri gukorwa mu buryo buca amarenga ko byateguwe. Madame Mukabarisa Perezida w'iri shyaka yasabye ko na nyuma yo kwemeza Perezida Kagame bazamwamamaza bivuye inyuma.
Nagira ngo mbasabe mwaje muhagarariye abandi ariko mugire uruhare igihe nikigera cyo kwamamaza, twese hamwe tuzahaguruke twamamaze Paul Kagame umukandida wacu tumaze guhitamo.
Muri izi kongere z'amashyaka zikomeze kwamamaza Perezida Kagame zigaragaramo abarwanashyaka ba FPR ishyaka riri ku butegetsi. Tito Rutaremara ni mu FPR ukomeye yari muri PL.
PL oye! PL oye! PL oye! PL oye!
Ibi byose amashyaka agwa mu ntege ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi arabikora mu gihe FPR ritaratangaza ku mugaragaro umukandida waryo uzariserukira ku rwego rw'igihugu. Icyakora ikiriho kizwi, Abanyarwanda basabye mu 2015 ku itegeko nshinga ryahinduka rifungurira imiryango Perezida Kagame ngo yongere kwiyamamariza gutegeka, kuko itegeko nshinga ryariho ryamuzitiriraga kuri manda ebyiri gusa, kandi yemeye bidasubirwaho ko aziyamamariza gutegeka. Nyuma twagiranye ikiganiro na Madame Mukabarisa yongera gushimangira ko gutora Perezida Kagame ari inyungu ku gihugu cyose.
Twese Abanyarwanda tubifitemo inyungu kuyoborwa na Perezida Paul Kagame, watugejeje kuri byinshi cyane, kandi dushaka gukomezanya nawe kugira ngo noneho dushobore no kugera kuri byinshi birushije.
Abavuga ko mu Rwanda hari ishyaka rimwe ayandi ari mu kwaha ku butegetsi bwa FPR murabwiye?
Ntabwo hari ishyaka rimwe, murabibona ko hari amashyaka menshi, ahubwo wenda ikibazo bashobora kuba bafite abo babivuga nuko batekereza ko ayo mashyaka yarakwiye gukora mu buryo bwo guhangana. Twe rero dukora mu buryo bwo kuzuzanya mu bitekerezo bitandukanye, ariko byuzuzanya buri shyaka mu bwigenge bwabyo, ariko no mu ngengabitekerezo yayo, ariko ibyo bitekerezo byose bikuzuzanya.
Ariko intego y'ishyaka nyamukuru ni ukugera ku butegetsi. Mwebwe mu rugwiro ntabwo mwumva muhashaka bimeze?
Igihe nikigera ubwo bizakorwa, ariko uyu munsi wa none iyi manda yo ni special, ni manda yasabwe n'abanyarwanda benshi, kandi noneho turanabyemeza turi abanyarwanda benshi. Ubwo rero igihe nikigera ubwo natwe tuzakomeza nkuko twari twaratangiye.
Abasesengurira ibintu hafi ariko bo baremeza ko ibikozwe n'amashyaka asa nakomakomeye ku butegetsi nyuma ya FPR Inkotanyi bisa n'icyo bita gutoba demokarasi. Muri bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu mu Rwanda byatangiye gusesengura ko ibi bigamije gusuzuguza igihugu mu ruhando mpuzamahanga, bikanzura ko uyu ari umwanya mwiza mu kwiha amahanga asanzwe anenga bikomeye uburyo amahame ya demokarasi yubahirizwa mu Rwanda. Biravuga ko ibiri kuba bigamije gushimangira nta shiti kwa yandi mashyaka ari mu kwaha kwa FPR Inkotanyi. Nk'ishyaka PSD rifatwa nk'irigwa mu ntege FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu 2010 ryatanze umukandida senateri Ntawukuri ryayo Jean Damascene agira amajwi 5%. Kuba nta mukandida ryemeye kwamamaza Mukeba rero birafatwa nko gusubira inyuma kw'ishyaka, kandi ngo ryakagombye kongera gukora icyo bise kwipima. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania. Abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko batoye itegeko rigwanya amasashe mu bihugu byose bigize uwo muryango. Pierre Claver Niyonkuru yarusha arabidushikiriza.
Ni itegeko ryafashe urugendo rurerure kugira ngo ritogwe n'inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, nk'uko bivugwa na Honorable Patricia Hajabakiga yatanguje umugambi w'iryo tegeko ryo kugwanya amasashe canke ubumwanya muri uwo muryango.
Mu by'ukuri navuga ko inzira yabaye ndende. Igihe cya manda yanjye ya mbere yari igihe cy'imyaka 4 gusa turabikora. Muri 2012 iri tegeko ku rwego rw'inteko riratorwa.
Naho mu mwaka w'2012 ryari ryatowe ryavuye rinegigwa mu menshi n'abagwizatunga bafise amahinguriro y'amasashe.
Icyo gihe babanjirije mu gihugu cya Kenya, kuko wayoboraga icyo gihugu icyo gihe niwe wayoboraga umuryango, niwe rero itegeko ryabanjirije kugira ngo ajye gusinya. Rigezeyo ntabwo ryashoboye gusinya, ahubwo baratwandikiye batugarurira itegeko bavuga yuko hari ibintu bimwe dukwiye kongera kurebaho. Ni ibibazo byinshi byari byazanywe n'abantu bafite inganda zikora amashashi. Ku munota wa nyuma igihe twari i Kigali mu kwezi kwa gatatu, itegeko ryari rigiye guhita, haza abacuruzi nanone baza gusaba yuko bongera bagatanga ibitekerezo byabo.
Ibihugu bya Kenya hamwe n'Uganda nibyo bifise amahinguriro menshi akora amasashe hamwe n'ibikomoka kuri yo, nk'uko byerekanwa n'amatohoza yakozwe n'abashingamateka abayase bagira ko banabahanura ko batazohomba kubera iryo tegeko, ahubwo ko bohingura ibindi bisubirira ubwo bumwanya.
Abantu benshi bafite inganda zikora amashashi ubona bafite ubwoba bwo gutakaza ubicuruzwa byabo, ariko bashobora guhindura technology bagakora ibindi. Kindi dukwiye gukora nuko dukwiye kongera icyo bita recycling, gusubiramo kuyakora bushya. Birashoboka ko mu gihe cya mbere bazabitakaza mu gihe bagihinduriye technology yabo, ariko urebye uburemere ku gihugu muri rusange. Kuko ntabwo iyo umuntu akora politike cyangwa akora amategeko areba umuntu umwe, areba igihugu muri rusange.
Kugira ngo iri tegeko rigwanye ubumwanya rije mu ngiro, abakuru b'ibihugu bazobanza kuritera ku mukono maze barigire ngendegwako mu migambi y'igihugu kimeye kime cyose, aho abashingamateka barahafite igicizere ko bazobikora.
Ndetse n'urugero rw'u Rwanda bamaze iminsi babona abantu benshi, yewe n'abakuru b'igihugu benshi bamaze guhinduka. Agiye navuga nka perezida wa Tanzania aherutse kukivugaho, avuga ko atanze igihe cyo kuba barangije ikoreshwa ry'amashashi mu gihugu cyabo. Muri Uganda bo bafite itegeko naryo rikuraho amashashi, nubwo kubishyira mu bikorwa bibagora ariko baratangiye. Igihugu cy'u Burundi muri raporo y'abadepite bari hano bavuze yuko iwabo politike iri hari, ariko bariho bategura gukora itegeko naro ryo guca amashashi. Muri Kenya umujyi wa Nairobi bamazemo gushyiraho amabwiriza abuza ikoreshwa ry'amashashi mu mujyi wa Nairobi, bivuga ko rero hasa nkaho watangiye kubaho ubwumvikane, kuko abantu bose bamaze kubona ko giteye ikibazo gikomeye cyane mu rwego rw'ibidukikije, mu rwego rw'ubuzima. Imiferege yose yarazibye, ahantu hose harahindanye.
Nta bihano bitegekanirijwe igihugu kitazoshira mu ngiro iryo tegeko, ariko inama nshingamateka ivuga ko bibaye ngombwa n'ibyo bihano bizotorwa kugira ngo umuryango wa Afrika w'ubuseruko wose ugwanye ubumwanya canke amasashe. Ni itegeko rya nyuma ritowe niyo nama nshingamateka igira gatatu, kuko bitekanijwe ko ku munsi wa mbere uza itariki zine ukwezi kwa gatandatu izo birangije ikiringo cayo, atagihindutse bukeye itariki zitanu hazocashigwaho iyindi nama nshingamateka nshasha igira kane y'umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Pye Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi, kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'amakuru ya sport n'imikino dushikirizwa na bagenzi bacu Evariste Nzikobanyanka mu Burundi na Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda. Tuyahere mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka atubwire ayerekeye amahiganwa y'umupira w'amaguru. Evariste,
ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cya kabiri ryari rigeze ku munsi wa 12 mu mpera zindwi twarayi turangije. Ku munsi wa gatandatu, Les Elephants y'Ibubanza wanganije na Flamengo wo mu Ngagara igitsinda kimwe ku kindi. Burundi Sport Dynamique wo mu Gisagara cya Bujumbura watsinze Espoir wo mu Gatumba ibitsindo bitatu kuri kimwe. Umugwi Standard w'i Bujumbura nyene watsinze Volontaire wo mu Kanyosha ibitsindo bibiri ku busa. Flambeau du Centre w'Igitega watsinze Unité w'Muyinga ibitsindo bitatu kuri kimwe. Le Croco wo mu Rumonge watsinzwe na Kayanza United ibitsindo bibiri kuri kimwe. Rumonge City nawo watsinze Moso Sugar wo mu Rutana ibitsindo bibiri kuri kimwe. Sante Sport wo mu Karusi utsindwe na Delta wo mu Gatumba ibitsindo bibiri kuri kimwe. kuri uyu w'Imana habaye urukino rumwe gusa rwahuje les jeunes athletiques n'umugwi w'igipolisi Rukinzo. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya les jeunes athletiques y'ibitsindo bibiri kubusa bwa Rukinzo. Umumenyereza wa les jeunes athletiques Aruna Feruzi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ashima ingene umurwi amenyereza wifashe ku buryo ufise n'amahirwe yo kudunga mu cicaro ca mbere.
Icya mbere ni ingoga z'abakinyi na perezida yarasavye muri retour ngo ndamufashe narasanze afite abakinyi beza vraiment abakinyi baramfasha gukora ibyo ndababwiye barabikurikirana
mu les jeunes athletiques wari wakorotse ubugira usubire kuduga imigambi mufise akazoza kugira ngo ntamumwe wa mukimenyereza ntusubire gukoroka niye
imigambi nabwiye president ukurondera sponsor icyo nyene ko amahera niyo atuma ekipi guma muri première division ko uburyo burya uburyo burafasha cyane mu mupira w'amaguru
bega muravye abakinyi mufise ubunye nabo kongereza canke muzogumanya abo bakinyi hamwe muduza
abakinyi abo dufite turashobora kongereza abandi ko hamwe hamwe urabona ko dukeneye abakinyi tuzakongereza ko
ego uri mumenyereza turiko turaraba inkino zo mu cicaro ca kabiri ntabantu baza kuziraba ni giki usaba abarongo ya federation y'umupira w'amaguru
je cyane cyane abarongo federation no saba n'abakoci abo muri premiere division boza bogenda kuraba imigwi yo muri deuxième division ko niyo imigwi itegura abakeho muri premiere division na kazoza ko muri equipe nationale na equipe nationale bava muri deuxième division bakaduka muri premiere division uteguye equipe deuxième division nziza na equipe nationale tuzogira equipe nationale nziza
ku munsi wa 12 w'ihiganwa imirwi kurikirana uku gukurikira mu itsinda A les jeunes athletiques niwe wa mbere n'amanota 28 umugwa wa kabiri ni Burundi Sport Dynamique ufite amanota 20 mu kibanza cya gatatu haza Espoir n'amanota 19 mu kibanza cya kane hari les elephants n'amanota 19 Standard ni ya gatanu n'amanota 17 ubwa gatandatu hari Rukinzo n'amanota 18 mu kibanza cindwi hari Volontaire n'amanota 11 mu kibanza 18 anasho cha nyuma hari Flamengo n'amanota 10 mu itsinda B Flambeau du Centre uri mu kibanza cya mbere n'amanota 22 ubwa kabiri haza Delta Star n'amanota 22 Moso Sugar wa gatatu n'amanota 19 ubwa kane haza Kayanza United n'amanota 17 Rumonge City ni ya gatanu n'amanota 18 ubwa gatandatu haza Unite n'amanota 18 ubwa indwi haza Le Croco n'amanota 13 ubwa umunani anda kuganyuma hari Sante Sport n'amanota 7 tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru ku munsi wa gatandatu w'inondwi umurwi iserukira gihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba uzotana mu mitwe n'umurwi iserukira gihugu wa Sudani yepfo ku kibuga citiro umuganwa Rudoviko rwa Gasore ni muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe c'imirwi iserukira bihugu zizobera mu gihugu cha Kamerune mu mwaka wa 2019 mu itsinda u Burundi burimwo buri kumwe na Sudani ya ruguru Sudani yepfo hamwe no mu guserukira gihugu wa Mali u Burundi ntiburashikana rimwe mu nkino za nyuma z'igikombe cha Afrika cimegwi iserukira bihugu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
tuje mu Rwanda naho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aradushikiriza makuru ya sport n'imikino
mu mera z'icyumweru gishize mu Rwanda habaye amarushanwa yo kwibuka abakinnyi abatoza abasifuzi n'abandi bose bitabiraga siporo bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 mu mupira w'amaguru habonetse amakipe abiri yonyine ayo ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Maroke ku bakinnyi bari hasi imyaka 23 aya makipe yakinnye imikino ibiri kwa gatanu no ku cyumweru iyi mikino yabereye kuri Stade National Amahoro i Remera kwa gatanu Rwanda rwatsinze Maroke ibitego bibiri ku busa ejo ku cyumweru ikipe Amavubi yarongeye itsinda Maroke ibitego bitatu ku busa mu kino y'intoki wa volleyball naho irushanwa ryo kwibuka ryarabaye amakipe agera kuri 20 niyo yari yaserutse yose hamwe mu cyiciro cy'abagabo n'icy'abagore usibye amakipe yo mu Rwanda hanagaragaye ayari yaturutse muri Kenya no muri Uganda ku ruhande rw'amakipe y'abagore ikipe yatwaye igikombe ni APR Volleyball Club itsinze Rwanda Revenue Authority amaseta 3-2 ku mukino wa nyuma Denise Mutatimpundu umukinnyi wa APR Volleyball Club aratubwira ibanga bakoresheje ngo bigaranzure Rwanda Revenue Authority.
Burya ni ikipe ikomeye byo byose tuzatwayize kandi hari gihe uzo wize ko ikipe wone wasanga hindi ukikina. Sinavuga yuko wenda ngo tuzatwakaneye cyane wenda tukarenza urugero. Ariko tushobora kuba twaje twayize ugasanga hindi umukino ukuye ukina ugatuma wenda ubitsinda. Ariko ubu twamaze kumenya uko tubigenza. Icya mbere yaduhaye konsinye yo kugoroka baby twabonye ko twamubashije muri aya maseti ya nyuma tumaze kubasha kugoroka baby kuko niwe utumenasa cyane muri atake muri na kipe yabo tumaze kubasha kumugoroka none bituma natake zacu intege
mu bagabo igikombe cyatashye nanone mu ikipe ya APR Volleyball Club nyuma yo gutsinda ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda REG amaseta 3-2. Tugarutse gato mu mpira w'amaguru, urugamba rwo guhatanira itike yo kujya mu cyiciro cya mbere rurakomeje. Ejo ndi kwa gatandatu amakipe 3-4 mu cyiciro cya kabiri agomba gukina imikino kimwe cya kabiri kirangiza yaramenyekanye. Ayo ni Rwamagana City y'akarere ka Rwamagana, Miroplast y'uruganda rwo kwa Mironko na AS Muhanga y'akarere ka Muhanga. Rwamagana City yakuyemo ikipe ya Heroes, Miroplast isezerera ikipe ya Sorwate, hanyuma AS Muhanga ivanamo Rugende FC. Ikipe isigaye izakina kimwe cya kabiri kirangiza izava hagati y'Isonga FC na Vision FC. Umukino wo kwishyura hagati y'amakipe abiri uzaba ejo bundi kwa gatatu. Umukino ubanza Isonga FC yari yatsinze Vision FC ibitego 2-0. Amakipe azagera ku mukino wa nyuma azaba abonye n'uburenganzira bwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere, azasimbura andi makipe abiri azamanuka. Ayo makipe agomba gusezererwa mu cyiciro cya mbere ni Pepinieri FC yarangije kumanuka, n'indi kipe izayiherekeza ikazaturuka hagati y'amakipe atatu atazi amaherezo yayo nka kakanyoni karitse ku nzira. Aya makipe ategereje umunsi wa 30 ari no wa nyuma wa shampiyona kugira ngo amenye niba agiye cyangwa arokotse. Ni Kirehe FC y'akarere ka Kirehe, Gicumbi FC y'akarere ka Gicumbi na Kiyovu Sport imaze imyaka irenga 50 ibayeho. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ibuze nshuti mwese ko muri ku Rwanda no kumviriza radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abagore n'abakobwa batuye mu bice bitandukanye by'isi birimo umutekano muke bahura n'ibibazo bikomeye byiganjemo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibi bigatuma aba baturage muri rusange bagira imibereho mibi, bikanagorana guhosha aya makimbirane nubwo haba hari ingabo z'umuryango w'abibumbye ziba zifite izo nshingano zo kugarura amahoro muri ibi bice. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga ubufasha kuri iki kibazo ifatanyije na guverinoma 56 zo ku isi bikorana muri gahunda yazo yo kubungabunga amahoro. Iyi gahunda yatangijwe mu mwaka wa 2014 mu gufasha guverinoma z'ibihugu bitandukanye guhosha amakimbirane ndetse no gukorana n'umuryango w'abibumbye mu butumwa bwo kugarura amahoro ku isi. Imwe mu ntego z'iyi gahunda ni uguha ubushobozi no kurinda abagore mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bikorwa byo kugarura amahoro ku isi. Kugira umubare munini w'abagore mu ngabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bice bitandukanye ku isi ni kigaragaza ko impano n'ubushobozi bw'abagore bo mu cyaro byitaweho. Izi ngabo ziri muri ubu butumwa ziba zifite inshingano zitandukanye harimo gufasha abagore bari abarwanyi gusubira mu buzima busanzwe, kuganira n'abakuriye ihohoterwa ndetse no gufasha izi ngabo gusabana n'abaturage. Ikiruta byose kandi aba bagore baba bafite uruhare runini mu kubera urugero abagore bo mu cyaro mu kwigirira icyizere. Iyi gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite inshingano zo kongera ubushobozi abagore bari mu ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu buryo bw'imiyoborere no kumvisha amahanga agaciro k'umugore mu kubungabunga amahoro ku isi. Dana Hook, umuyobozi mu biro by'igisirikare cya Amerika ufite mu nshingano ze gushyira mu bikorwa iyi gahunda, avuga ko gukorana n'abagore cyane cyane mu gisirikare bifasha kumenya icyo abagore b'abagenerwa bikorwa baba bakeneye, akanakangurira ibindi bihugu kohereza umubare munini w'abagore mu butumwa bw'amahoro. Avuga ko kandi iyi gahunda itanga ubufasha mu bumenyi mu bya gisirikare, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi bikoresho nkenerwa mu kubungabunga amahoro ku isi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Aho ni naho duherahije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.